ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanye i Washington DC mu kirundi mu Rwanda. Muri wene zanshu timwese dutaramanye muri kumwe na Federica Nkurikije. Mu Burundi twubikana ya 10 migufi ya shortwave, mu Rwanda turi kuri FM 88 bice bitatu iradio ishuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu Ijwi ya Amerika. Guhera kuri wa mbere leta i Burundi yatangaje inkingo nshasha zijanye n'umugera wa corona.
Azoshika kuri ku kibuga cy'indege bamufate igipimo eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari host Twitter email.
Iyo ni muganga Jean Baptiste Nzoriranka nkuze umunyamanga ntayegayizwa mu bushikanganji bw'amagara y'abantu mu Burundi. Burundi kandi havugwa ikibazo cy'umutekano muke mu ntara za Cibitoke na Muramvya, aho abantu batatu bishwe mu mpera z'indwi iheze. Muri Zambia naho Kenneth Kaunda yahoze atwara icyo gihugu ari mu bitaro bya gisirikare ku murwa mukuru Lusaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguriye mu gihugu cya Zambia. Nkuko tumaze kubabwira mu kanya, Perezida Kenneth Kaunda yahoze atwara igihugu cya Zambia muri iki gihe afise imyaka 97 ariko avurirwa ku murwa mukuru Lusaka indwara itatangajwe. Mugenzi wacu Jean Mukankusi yakurikiranye iyi nkuru.
Ibiro bya Kaunda uyu munsi ku wa mbere nibyo byatangaje ko hamaze iminsi yumva atameze neza, kandi ko yinjijwe ibitaro bya Maina Soko Medical Center biri i Lusaka. Kaunda w'imyaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia kuva mu gihumbi 1964 ubwo iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika cyahabwaga ubwigenge n'Ubwongereza ageza mu mwaka 1991. Ni umwe mu ntwari nke zikiriho z'abahuje ibihugu ku mugabane wa Afurika. Muri iryo tangazo, Rodrigue Ngolo umufasha we w'umubiro yagize ati: "Nyakubahwa Dr. Kaunda arasaba abanyazambia bose n'umuryango mpuzamahanga kumusabira mu gihe itsinda ry'abaganga ririmo gukora ibishoboka byose kugira ngo akire uburwayi."
Urakoze Jeni. Abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe OTAN rya gisirikare ry'ibihugu bituye amajyaruguru ibahariya Atlantique bakoranye i Bruxelles mu Bubiligi, bariko bigira hamwe umugambi mushasha bazogenderako mu myaka iri imbere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Umugambi OTAN ikoresha muri iki gihe wemejwe mu 2010. Nyuma y'imyaka irenga 10 umaze, ibibazo byari byugarije umuryango icyo gihe ubu byarahindutse. Nk'uko umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg abisobanura, ntaho Ubushinwa bugaragaramo na hato. Umubano w'Uburusiya ntukiri kimwe no mu 2010, ugeze ahantu habi cyane bwa mbere mu mateka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Umugambi wo mu 2010 wemejwe kandi ibitero bikorerwa ku ikoranabuhanga cyber attack mu Gifaransa bitarabaho. Ikibazo cy'imihindukire y'ibihe cyari kitarakara cyane nk'ubu. Umugambi mushya rero uteganya guhangana n'izi ngorane zose. Ariko by'umwihariko, Jens Stoltenberg na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bashimangira ko Ubushinwa n'Uburusiya aribo bibazo bya mbere bihangayikishije OTAN muri iki gihe. Muri iyi nama ya mbere agiyemo ari umukuru w'igihugu, President Biden ategerejweho guhumuriza bagenzi be bandi 29 bari kumwe muri OTAN. Uwo yasimbuye Donald Trump yari yarabahungabanyije, buri gihe ababwira ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine yikoreye umutwaro wose. Yahoraga abaza impamvu byaba ngombwa gukurikiza ingingo ya 5 y'amasezerano ya OTAN ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe, bisobanuye ko bose rero bagomba kujya kurwana barwanirira utewe. Perezida Biden yatangaje ku mugaragaro ati: "Twumvikane neza, OTAN ifitiye runini inyungu zacu."
Urakoze Toma. Mu gihugu cya Israel naho leta nshasha yatanguye imirimo yayo uyu munsi ku wa mbere. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Niyo leta ya mbere itarongowe na Benjamin Netanyahu mu myaka 12 irangiye. Bitavye ibirori vyo gushikiriza ubutegetsi wamusubiriye Naftali Bennett. Amabanga y'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yarangiye icese ku munsi w'Imana igihe inama nshingamateka yemeza n'amajwi 60-59 leta nshasha iyobowe na Bennett. Ku mugwa mukuru Tel Aviv, abantu 2000 barakiye neza ivyavuye mu matora y'inama nshingamateka. Inyuma yuko atamukandida n'umwe atsinze mu buryo bugaragara amatora yabaye yabaye inshuro zine mu kiringo cy'imyaka ibiri. Umushikiranganji wa mbere mushasha Naftali Bennett yiyemeje kunywanisha Abanyayisrael. Benjamin Netanyahu afise imyaka 71 muri iki gihe yatangaje ko azogaruka mu mabanga yo kuyobora Israel vuba cyane kurusha uko vyitezwe. Yabitangarije inama nshingamateka imbere yo kumushikiranganji wa mbere mushasha Naftali Bennett arahira. Ntagishika Abanyapalestina berekanye kuhinduka rya leta muri Israel babona ko Bennett yigeze kuba umushikiranganji w'ukwivuna abansi yarashigikiye kwigarurira ibice byo mu ntara ya Cisjordania azobandanya imigambi imwe nk'iya Netanyahu.
Muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'Iyaga binini. Amakuru yo mu ntara ya Afrika y'Iyaga binini tuyatanguriye mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje uyu munsi ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona. Ikiringo cy'iminsi ine umuntu avuye hanze yahora amara asuzumwa cyakuyeho nkuko byatangajwe mu kiganiro abagize umurwi wo kurwanya COVID-19 bahaye abamenyesha makuru. Iyi nkuru twateguye na mugenzi wacu Desire Hatunimana ari i Kigali mu Rwanda.
Ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye ntizosubira gushikira mu mahoteli yatororokanijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye COVID-19. Mu kiganiro cyahawe abamenyesha makuru muganga Jean Baptiste Nzorero Nkankuze umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yasiguye ko abantu binjira mu Burundi naho bazaba bapimwe bakabasangana umugera w'icyo kiza barashobora gushikira mu miryango yabo. Aramenyesha
abo bose bashika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bagiye kuzoshika hanyuma bace bafatwa igipimo hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemo hariho uzohitamo kuja kwa wenyene muhira canke mu hoteli yihitiyemo wenyene azoshika kuri ku kibuga cy'indege bamufate igipimo eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari host twita email hanyuma uwo azoba yabaye ari positive tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazosha bagenda mu kibanza categuwe arico ubona key ariho bazosha baronkera imiti bace baronkeraho n'izindi mpanuro bijanye.
Iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza cha COVID-19 yakiriwe neza na bamwe mu Barundi na cyane cyane abasanzwe bafata ingendo bamenyesha ko imiryango izohungukira byinshi.
Je ndiko naraba kubyerekeye ikugwa rya karantene mu Burundi ubujyo ndabyakiriye neza kubera twa dufite nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akabura ingene arunga ikibintu ngahe ni wacu Burundi ugasanga niyabizanye avuga ngo bimaze igihe byaratevye ugasanga shikabizimba ko nibaza yuko bigiye kugenda neza ibintu bica bidufasha bikazimbuka
kwiyeho hanze washyira mu hoteli amahera naye agacha umurenge ugasanga amahera yose wazanye ubereye mu hoteli rero iyo ngingo je ndakimutse cyane.
Mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo iyi ngingo kwakorera igitworohereza kuko iyo ngingo nziza cyane bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya misi yose na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha. Turashima cyane.
Kome Konakuze umushakashatsi mu ngwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa corona.
Ico tuzi ni uko ibihugu byose byo ku isi no kuvuga iyo abantu bavuye cyane cyane mu bihugu nk'u Burundi cyangwa ibihugu batazi neza ko bipima ngo bikurikize amategeko y'ishyirahamwe mpuzamahanga ku ngema y'abantu baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri icyo gihugu ngira ngo bihagaragara bagenda guhora muvyumva bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagariswe kubera banka y'ubwo bwandu buguma bukwiragirana cyane cyane ubu bwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura kuko ni ubwandu bwandura n'ingoga kandi mukabona yuko ibihugu twari tuzi yuko bitari byiziziwe n'iyo ngwara biriko bitera bija mu bitigiri bire by'umurengera n'abafu bakaba benshi ngira ngo murabibona no ngaho hafi si kure mu Bugande.
Muganga Jean Baptiste Nzoriro Nkankuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda COVID-19 bafashe umwanya wo guhanahana ivyumviro kumugera mushasha wa corona uvuga mu bihugu nk'ubuhindi
baciye hijya no hino kibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus bakaba muri uwo mugwi babonye yuko ari kibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi nivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye
uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza Burundi na Tanzania mugina na Kobero zuguruwe ariko abahaca bazobanza gukorerwa ibipimo vyihuta nkuko bikogwa ku mupaka wa Gatumba. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi kandi abantu batatu barishwe abandi bashika kuri 200 barafatwa ku ngo z'amatohoza mu ntara cy'Itoke na Muramvya mu mpera zindwi iheze. Abakozi ubwo bwicanyi ntibaramenyekana, nyamara abanyagihugu bavuga ko bazananye mu ishyamba rya Kibira rifatanye n'izo ntara. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Kabera, niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi, abantu bataramenyekana barishe umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umutama twari tubanye neza cyane, ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka, twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamugirira nabi kuko ntawe yavugisha, yari afite ubwiza gusa umutima no ku mubiri gusa, nta n'utuzi icyo bamuhoye bamurenganije. Twaguye mu gahongo ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu, nta karengane ntacyo ntabumenye icyo yafite, ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga, nta n'ibitungo yari afite mu rugo tuvuge ngo bamugejeje ibitungwa, nta n'itunga yari afise ryo gutuma yopfa. Twasabe ko ayo matohoza bakoze yongera icyavamo, kumbura inkoko z'ikibi zabikoze zikamenyekana.
Umukuru mutuma nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukogwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri icyo gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane.
Twaca tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro, turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramavi, hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bakoze amatohoza, hama bamaze kugenda bashobora uburenganzira bw'uko twohaba tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda, niko umusigwa we yatubariye kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza ababagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane ni uko badufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabe kwita inkozi z'ikibi zomenyekane.
Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi, kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe ku ndwi iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabaga yishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mu ijoro, bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cyabwitangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 200 mu bafashwe, harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bobo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira igipolisi cita imigwi y'abasoma n'inkozi z'ikibi. Kubwa masha ya mejigenga nga SOS Torotri likunza kwegea nyibiharu rovja wa nubiichwa muru bugobujo jamezako ubijicha nyibga subie gufatu murindi munini kufomo kwezi guheze. Eme Kwizera ajirugutunga nyibikogwa no gutanga makuru muri SOS Torotri likorida hanze igi hugu ya ganiri jenijwi ya Amerika.
Kufomo nangu zukezi wakata anu abana milongitada tubara ganda guwa. Bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu, abandi bashika kuri 24 batugwa biziga cyane cyane ku nkengera z'Ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi bwuma bwiyongera, biragoye cyane kumenya abangamiye kurusha abandi, cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi nko ku bituro by'amabisi, mu modoka zitwaye abantu, canke abantu bagatugwa biziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bafuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo, abandi nabo ugasanga ni abicwa bazira ibyumviro byabo, na cyane cyane abafatwa ko batavugwamo n'ubutegetsi buhari. ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure nabyo bikabandanya gusasika inganda. Twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi ubwo aribwo bwose, ababukoze bagahanwa ta nkunzi kugira ngo ntihagume hasasikwa indava ubwicanyi. Tukanahamagarira inzego z'inyamirama bigukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu, bakubahiriza amategeko, bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku byiyumviro byabo bya politiki.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi bivuga ko umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ntacyo yashimye ko twishura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi nta makuru turekuriwe kuriha. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Perezida Sylvestre Ntibantunga yahoze atwara Burundi arabandanya gushikiriza ibiganiro bitari bike ku bwicanyi bwahe ku Burundi mu 1972 nk'uko yabisabwe n'inama mpuzamateka i Burundi. Bamwe mu banyapolitike b'Abarundi hamwe n'abakurikirana hafi politike ntibabona cyo kimwe ivyashikira igihugu ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero. Abatumye bacu uyu munsi ni Maître Isidore Fikiri ari i Kigali mu Rwanda, ari mu batabona cyo kimwe urwo rwimo Nyangoma Leonard ari mu gihugu cy'u Faransa, rongo imugambwe CNDD hamwe na Aimé Pascal Nduwimana rongo ishyirahamwe MAC Ministère Africain de la Compassion ari i Bujumbura mu Burundi. Maître Isidore Fikiri atangura avuga ivyo anegura muri ivyo bitaramo.
Igituma narishimiye cyane cyane igituma gikuru ni uko numva yakugira inoma yambaye ko twashoboye kuza ngo tuvugane twumvana ijwi mu Burundi. Yavugira inoma kandi ari umuntu akuze kandi ari umuntu Abarundi basa n'abandi yari umuntu abantu babiri ko ubutahuraukuri Abarundi bagatahura kuko ibiganiro bibiri na kabiri imirwano y'Abahutu n'Abatutsi imirwano yabaje hagati y'umugwi w'abantu baje bakora Abahutu n'umugwi ku biro by'Abahutu n'Abanyekongo utamureriste baza bazanye no guhamya ubwoko bw'Abatutsi. Ibyo ari ibintu bidashobora guhakanwa. Hanyuma ndashaka yuko tuvuga ukuri, yaba Umututsi yagize amakosa, amakosa azoba agiye, yaba Umututsi yagize amakosa, amakosa azoba agiye. Navuze yuko mbere ya sentare ibishoboye kandi si ububasha mu kuba sentare ya ONU. Iyo dushaka ukuri Abarundi byamwaje hakiri kandi hakizwa n'abanyapolitiki, n'amasimba barondera ibyo arondera mu bya politiki bakitwaza amoko bakomokako. Baje kuba Abarundi tumenye ukuri, hanyuma Umuhutu niyo yari Umuhutu yagize amakosa azohanwa nk'umunyamakosa nk'umwicanyi n'indayicanyi, Umututsi uko nyine n'abandi uko nyine. Natekereje ko kugomba kubikurikirana amoko tuvamo nk'amoko tuvamo nta bwicanyi yakoze.
Yego, nashaka kugaruka ku majambo mukoresheje muvuga ko Ntibantunganya yakoresheje inyoma. Umuntu akoze ibitaramo nk'ivyo kuri we aba ariko avuga ukuri. Hari n'abantu bashobora kwibaza ati none wewe kuza ukuri ni kuki utagushikiriza ucishije mu bitaramo nk'ivyo, ico kuza kugira ibiganiro nk'ivyo ni iki? Ivyo wita ukuri abandi bashobora kubyita ibinyoma nk'uko muri kumuravuga.
Ntabwo ni ukuri, ukuri ni ukuri kuba ariko wakwita ukuri utakwita ukuri kuba ari ukuri kuko n'ibintu byabaye ibintu dusoma bisoma mu kirere. None hari uwahakana ko itariki 19 z'ukwa kane 2022 hatabaye igitero cy'abantu kuri muri Nyanzarake, muri Nyanzarake, muri Mabanda, muri Rumonge, muri Bururi, nuko Bujumbura. Yuko icyo gitero kitabaye kitatewe n'abantu bitwaje ibirwanyi bishoboye biciye mu biro bitanga n'ibindi. Hari uwahakana yuko kuri iyo tariki abo bantu baje kurwana batakoraniye mu mashyamba anyagiye Bujumbura kugira ngo bitegure ku buryo yuko saa tanu batangura kwica abantu. Hatirenze tuzi twasomye ibintu twabonye ibintu twamenye, ni ukuvuga turazi yuko
ganiro nkuko twabivuze no kurabira hamwe ikintu cyo bagituma abarundi batabona kumwe ibintu biba byarashikiye Burundi ahandi turazi ko hariho inyandiko zitandukanye abavuga uko abavuga kurya ababeshuzi biya aho siho twahagara muri kiganiro ikintu gihambaye tushaka gushikiriza cyane cyane n'ukuntu abarundi bosubiza hamwe bakaraba ukuntu boza barasoma kimwe ibintu byashikiye Burundi mushya naye nyangoma mwebwe ibyo biganiro bizimisi iteramo bizimisi bishikizwa mu bivuga kwi
yakoze Federico kuri kibazo bagije jewe ahombo nibibazo biri bika kubihe ibyo biganiro biteramo bisorera no kandi cyo bandizanya bagomba yabiteguye inama nzego z'amateka ndi leta y'u Burundi wewe bamuhamagaye kuvuga ibyazi abivuga uko abizi ariko rero ihambaye n'ibihe ibiganiro nk'ibyo ibitaramo nk'ibyo mu bitambo byateza kuba mu gihe cy'ituze mu gihugu mu gihe hari leta ihuguriza mbonye ibiganiro rero nk'ibyo bitaramo nk'ibyo byari byaratekanijwe mu kirindo cy'agaciro kibanza ariko nk'uko mwabibonye abanyepolitiki b'abarundi bashyize imbere bashyize mu ngiro gusa ibigabane bibaha ubutegetsi nicyo bahahamiye kujya ku butegetsi gusa bari bagiye koko akanuzera kandi mu gice cya mbere cyaje amasezerano protokole niho hari kuvugirwa ibyo bibazo hari bavuga ibyerekeye severi n'ibindi ikigabane cya gatatu nacyo nyine gucanya inzego z'umutekano byakozwe nabi rwose hagamye cyo nta kimwe cyakozwe yerekeye ingoro konsitisiyo yo kubaka gusanura igihugu rero ingorane rero aha kuri n'ubu zituruka ku masezerano muri Arusha mu by'ukuri atangiye mu ngiro gusa ujya mu ruguru wari ugiye kuyashisha mu ngiro waratanze raporo yerekana yuko 30% gusa byari byategekanijwe ariko zakoze ku buryo rero itarambi ryari kuri kumara nk'imyaka itanu cyane umushasha atowe yari kucamenya ko abandanya kwandikwa n'ibyo komisiyo ikahaguma ibintu byo kudasanzwe bikarangira niho rero itunze ryari kugaruka mu gihugu abantu rero bakabwizanya ukuri hanyuma rero kuzigura mu ntumbero y'ukunywana no mu ntumbero y'ukumenya neza
mushyira nyango mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose cyituze ibyo tuze hari abantu benshi babona ko bishobora kugira ikibazo hariho n'abantu benshi bavuga ko mu Burundi mu iki gihe hari amahoro ariko ikintu gihambaye cyane rwose ni uko nk'uko twabivuze mu ntango abarundi bose badashobora kubona kimwe ibintu byashikiye Burundi ugasanga kenshi na kenshi ikabaja ku ruhande rwa moko yabo ikintu ku bwanyu cyo gutuma abarundi babavandura n'umutima wo kuraba ibintu bakoresheje ijisho ry'ubwoko ni nk'ikihe ku bwanyu
ikintu cyangwa pari y'ubutunzi rero ni uko urabona ni uwo abantu barahunga abantu bavuga bitwa abandi baranyuruzwa ibyo rero bituma niba ashaka kuvuga ukuri burya iyo hari ituze urubahura abantu n'abakozwe ibyaha bakabyemerera ati ni twe twabikoze mugabo igihe atari ituze umuntu aratinya mbuze ntampa narabibona nari gukurikirana muri ibiganiro rimwe muri bitaramo batunganya yatunganije afashijwe n'inama nshingwabikorwa atunguwe n'inama nshingwabikorwa urabona yuko habatinya kuvuga ukuri umugere rero ziko nta kamero kwibandanya ariko ndavuga rero yuko ubwa mbere kumenya gusubira kwibutanya amabanga jeje idasezere niyo ari gutunganya ndetse bagomba ibitaramo ibyo ariko ni ukuvuga leta y'u Burundi ishobora gutunganya ibiganiro ngibyo urumva rero uwo mugwi wari ufite n'ububasha bwo kwicaha ari firime kontre imanitse utange ariho nyabwonko ntubufite uburenganzira ibyo bikorwa gusa n'inama ijeje umutekano muri we ikindi rero uwo mugore ubwejo kwari ukunywanisha abarundi gufasha abarundi gusubirana ku buryo rero inzego z'igihugu zitora amategeko yo kunywanisha abarundi no kugirana igikorwa.
Ndabona telefone nk'uko mwavuze zagoranye twari twatumiye umushyira nawe Pascal Nduwimana Emile Pascal Nduwimana ariko mu kanya niho mbonye ashitse ariko ko ashitse reka atubwire nawe nyine ukuntu ku gice cy'umurundi abona ibyo biganiro eka n'ukuntu byavuzwe ko ibitari bike. Mushyira nawe Emile Pascal Nduwimana murongo w'ishyirahamwe MAC Ministère Africain de Compassion eka nashaka namwe mu gice cy'umuvuze ku biganiro ku bitaramo bigize iminsi bishikirizwa na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi ibitaramo abatari bake bavuze ko batabyishimiye bakaba banabineguye mu gihe tuzi kandi ko hariho n'abandi babishima cyane rwose nashaka ku bwanyu muri Burundi ibyo bitaramo bivuga cyane cyane ku byerekeye ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mwebwe mubibona gute mubivuga kwiki
twebwe muri make nk'uko ndetse mbere twanarose n'ubutumire y'umuyo sena yaba yahamagaye iriko idashaka ko haba ukumenya ukuri ku byabaye muri mirongo irindwi na kabiri mbere make twebwe turaronka ubutumire kandi turanazika rero twebwe twarashimye cyane ku biganiro bya Ntibantunganya atanga kuko by'ukuri biraze abikora nk'umuhinga ashaka no kubwira abarundi ibyabaye muri kahise na cyane cyane muri mirongo irindwi na kabiri rero anabikora kandi mbere atabakomerekeje akigana ingene iho nyabwoko cya mirongo irindwi na kabiri ryabaye akavuga n'abariteguye mugabo kenshi akarangiza avuga ati ibisukuzura kaboze ibisukuvuga ngo banaka n'abicanyi n'abamenza agasigura mbere yuko atari ubwoko bwica akavuga ko ari indongozi mbi zica rero twebwe biradufasha cyane kuko nk'ubunye ntabwo nari bwabeho ariko kandi narakuze numva ibyabaye nkumva ibyabaye muri mirongo irindwi na kabiri kandi ubu narubatse nanjye ndafise abana nabo kandi ubu bariga barambaza bati papa muri kahise mbega ibintu twumva byatwasanzuze byari biki urumva rero biradufasha ukumenya ukuri kumenya ukuri ibyabaye
uko kuri hariho nk'abavuga ko atari ukuri bavuga ko abari ibinyoma ku bwanyu Emi Pascal Nduwimana ikintu gituma abarundi badasoma kumwe kahise ku Burundi ibintu byabaye byasinzikaje Burundi batabibona kumwe ikintu mwibaza cyo bagituma abarundi batabona kumwe ibyabaye muri kahise ni nk'ibi
kandi ko ndibaza ukutabona kumwe kwa bino bintu byabaye muri kahise iyo umuntu avuze ngo abarundi oya si abarundi ahubwo n'umuntu mbega umuntu kanaka kuki ibi batabibona kumwe hamwe n'aba kumbure baravuga bati kubera ibyabaye muri mirongo irindwi na kabiri baravuga yuko ariho nyabwoko by'abahutu byabaye rero hariho abatutsi by'ukuri nabo banabyemeza bati ni by'ukuri harabaye ubwicanyi ati bukabije cyane ku bahutu by'ukuri barishwe kandi uri kuraraba ibi binogo umuntu atora irya nino uyu mugwi wa CVR ubw'umuzura ukazura abantu benshi cyane kandi bahambye hamwe ndetse kandi ukabona ko ryariho nyabwoko ryari ryarateguwe
Nchuti mwese mkundi radio Nchuti Amerika Yugiano tuwateguli mwaka kanya wigia ukega Tulashimii bagenzi wacu Bagizi uruhala mitegurugwa Yaya makuru tulashimii kandi na fasida Yadu fashe kujiranya Yugiano ya tuwateguli Tulashimii na mwenye nchuti mwese mwateza matui Kandi tulawati ya kamo Mubandani mungiliza yugiano ya radio Nchuti Amerika Mungile na maho